Mubisanzwe uburundi uko bw'uko bumeze uravye kahise kabwo ico ni kintu ku muntu wese yoba avuga ati je ndashaka yuko izindyane zihera atorindira undi muntu yoza gukimubwira kuko leta igizwe n'umugambwe umwe cyangwa igizwe n'umugwi umwe w'abantu mu Burundi si leta yotuma abarundi banwana ibibazo birabaho cyangwa byarabayeho burya tubigiranira twese nuko bitorera umuti twagomba kuba turi hamwe umwe agiye ku ruhande rwe ngo niwe abishoboye ntibikunda rero ivyo nibibazo nibaza yuko bigeze no kubivuga umwaka uheze mu kwezi kw'indwi abakuru b'ibihugu mu mwaka wahera ahubwo baravuze icyo kibazo mu kwezi kw'indwi mu nama bagiranye i Dar es Salaam ibintu byari bishuje cyane mugabo bamwe babifashe uko babishaka abandi babifata uko babyumva ariko n'umuti mwiza kuko ingorane twazigize twese naho umuntu yovuga ati amatora yarabaye amatora narayatsinze twese turazi yuko ibihe ntibyari bimeze neza ku buryo twovuga ngo by'ukuri yabaye amatora aciye mu muco amatora yohumuriza bose rero dushaka gutegura neza amatora azokurikira nuko twoba turi mu bihe canke mu biringo aho bamwe n'abandi bokumva yuko icyo bakiri ko kirakogwa cyose cyo bakibahumuriza rero jewe kuri jewe nibaza yuko ingingo ngiyo kwishira mu ngiro ntacyo byokwica mu gihugu na kare igihugu n'igishobora kubicitiranwa n'umugambwe canke umugwi w'abantu canke ishira hamwe cy'abantu igihugu n'igihugu nyene ni ca bose buryo ugiye no kuraba ingingo ya 16 yibwirizwa shingiro yabivuga neza yuko leta yokogwa yokubakwa ku buryo abantu bose bayiyumvamwo mugabo hari ingingo zimwe zimwe usanga barashize mu mategeko ugasanga ingingo z'ubugunge nk'ingingo y'199 mu ibwirizwa shingiro aho yaca yirengagiza yuko mu matora hajamwo imigambwe hagajamwo abigenga hamiga kivuga ngo ni migambwe yarosa ngahe kwijana mu namashinga amateka none aba bandi bose bagiye guhiganwa baba bahiganiwe iki hanyuma nta cemeza yuko kumbure abo bafite ubuhinga n'ubutwari bwo kurongora abandi bo basanga mu migambwe gusa bashobora kuva n'ahatari mu migambwe
hamigiyeho iyo leta y'ibomwe canke fata kibanza umuhoza bahanuye mubona ivyo kwihutirwa yocikora byo bari nk'ibiye
jewe simvuga ngo intwaro fata kibanza kuko hariho bamwe bamwe bishobora guca binatsitaza mugabo iyo ntwaro iyo leta y'ubumwe canke iyo leta yo gusubiza hamwe kuri jewe icyo numva yokora ca mbere na mbere no kurondera inyishu z'ibyo bibazo byihutirwa mbega ko twagiye mu ngorane twagiye mu ndyane kubera amatora akurikira yotegurwa gute ku buryo tutosanga twasubiye muri bya bindi icyo ndumva ko ari ikintu coba ihangiro rimwe mu mahangiro makuru iyo leta yo bifise hariho ibibazo bindi tuvuga tuti none nk'ubu uko ubona abantu bamwe bari mu mahanga bari mu gahinga bitwa impunzi bitwa ibiki none kiranga ikibanza cyabo kiri mu buhungiro ikibanza cyabo kiri mu Burundi ko n'abarundi koko gwiki kugira ngo abo bantu batahuke muzabo baze baterere mu kubaka igihugu icurumba ni kintu cokenerwa nacyo nyene kwihutirwa kugira ngo nabo kuko naye amatora nawe nyene arabega arabaraba hariho n'ibindi bibazo novuga ntibirihuta cyane uyu munsi kugira gucyo kumva ngo hariya ngo ahabuze umuntu hariya hapfuye umuntu ibibazo by'umutekano byo hokogwa iki kugira ngo abantu bose bumve yuko batekaniwe abatware bumve yuko abatwagwa babo atarabasi bumve yuko uyo muntu avuze ijambo kumbure cyangwa icyumviro kinyuranye n'icy'umutware ko ataba ari umwasi wiwe hari ibi bibazo by'abantu bapfungwa kubera ibyiyumviro byabo ibibazo by'imigambwe yanyenyagwa igacika utuntu kutudumbidumbi ukuntu usanga umugambwe uri ku butegetsi ari wo wonyine usanga kumbura ushikira abanyagihugu abandi bose ugasanga umengana uburenganzira badashobora kuronka kandi bari mu gihugu kandi bari bitwa ko bari muri politike ibibazo nk'ibyo nibyo nibaza yuko byokwihutirwa ariko nanone kandi hakaba n'ukuntu iyo leta yoraba ukuntu yotunganya nk'inama novuga nti inama yagutse aho tumigwamo abanyepolitiki agatumigwamo abantu b'abahinga tukarabira hamwe mbega ubu Burundi ko byifashe gucya iby'ubutunzi ko byifashe nabi imigenderanire ko atako tubona imeze hoko gwiki kugira ngo imigenderanire subire kuba myiza kati buri namakungu dukora iki kugira ngo ubutunzi bushobore kuvyukuri kunagurwa igihugu gishobe kugaragara yuko turiko turatera imbere nibindi bibazo byoba biri nkora mutima byo shobora navyo nyene kurabwa
kusanzwe uri nicegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ukabukunda mbere kuba uri kume canke ukorana n'ubutegetsi ndetse n'abashingamateka bagenzawe mwoba muri abivugana ko canke mwibaza ko ico ciyumviro bocakira gute
erega iciyumviro barashaka kuciyakiriza yombi canke kutacakiriza yombi mugabe ciza nuko gishikirizwa ari ukigaya akakigaya yacumvise ari ugishima akagishima yacumvise kuko ibyiyumviro tubyigumijemwo ntacyo bifasha ntacyo bimara mugabo tubivuze tubishikirije aba hasigaye uwo yabyakiye yabishikirijwe kubikorera akazi cyanke kubisuzugura mugabo abisuzuguye ntihagire ibindi azana wovuga uti byoza biruta bya bindi byozana n'akarusho gusumba ibyo wowe karavuga nawe nyine urumve yuko hoba hari hagahaze kuri jewe rero nibaza yuko icyo baciza nuko abantu abari bose bakumva yuko bagomba gukorera igihugu baba mu migambwe cyanke baba uko bari kose hanyuma bakumva yuko icyo cyose cyoterera ko atamuntu yogisuzugura ahubwo yoraba uko byogenda mu bishoboka kigashyirwa mu ngiro ku neza y'abarundi bose kuko igihugu turavuka dusanga ari igihugu tukabuko turi igihugu ari igihugu tugasezera isi igihugu kikaguma ari igihugu kikabandanya nta mpamvu rero yuko icyoteza imbere igihugu umuntu yokizitira cyane ngo akizibire ahubwo ni uko umuntu yokumva yuko igihe cyose yokwamarondera icyoteza imbere igihugu kandi akagisabikanya n'abandi ku neza y'igihugu cyose.